Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe ku miganiro y'uno munsi. Hano muri studio y'inzu muri kumwe na Joy Diane nahazongiye kwemesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuba twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi live ku isi yose kuri wezi 3 akaburungu radio trovewa akaburungu.com adresse ya Facebook ya trovewa radio yacu.
Muri isanga muri kare k'ibyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero njuti bakunzi ikaze muramenyere ko iminsi ya gatandatu urubuga barirwanya ho muherereye aho muba ama quartier atandukanye migabane itandukanye ya Afrika, Asia, Iburaya, Amerika hose urubuga rirwanya umutubwira makuru avugwa hiwanyu. Hari menshi tutashoboye kumenya nko mu Burundi ntamenyesha makuru dufise bakidukorera kandi hari kandi amakuru atandukanye twagiye turabashikiriza muri nondwi turiko turasozera nkayavugwa ku isi hariho nk'ivya Turukiya na Siriya hariho zunga hamwe leta zume za Amerika ni menshi amakuru twabatangarije yo murayavuga ku iki urubuga ni rwanyu kugira ngo mudusangize ayo makuru. Ariko mu kudusangiza makuru ntitwibagira yuko twatanguye na weekend kuri bamwe hari abari ko barafata ingendo hari abandi bari muhira baruhutse ko kwa gatandatu umuntu yakoze kuva kuwa mbere haragira igihe avuga ati reka nduhuke gato inacho gituma n'uturirimbo ntitwibagira nka kano karirimbo vazi na Kade Ben mu gihugu cy'u Rwanda niko duhereye ko twugurura rero kino kiganiro tukibaza ko aho muri kaza kubaryohera kaza kubaherekeza mu byo muri mwo byose muri kumurakora. Urubuga rero ni rwanyu turarindiriye kugira ngo dushobore kuyaga n'amatelefone tubihamagarira ufise ka WhatsApp urashobora kutubipa hama natwe tukaguhamagara inumero utubipa ko siyindi ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe iyo ni WhatsApp yacu guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ushobora kandi no guca ku rubuga rwacu rwa Facebook mukatubarira nimero yanyu hama natwe tukabahamagara vazi kabaryohere.
Baby, baby, you, compass. Baby, oh, keep your hands on me. Je peux pas vivre sans toi, je suis perdu sans toi. Vas-y, vas-y, comme ça, c'est bon. Maintenant, je suis perdu sans toi, je suis perdu, bébé. Sans toi, je peux pas vivre.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turakira umurwi wa mbere w'abakunzi bacu ko twumviriza ijya nini wa mbere duse ni Innocent Innocent Ikaze Innocent Innocent uratwumva Innocent nimba utatwumva Anise we uratwumva
Yego
Yego herere he Anise
ndi mukirundo mu komine ya Rusoni
kuirundo komine ya Rusoni haravugwa amaki mu Burundi
na mahaka sinima
na makuru tuzaniye canke n'ivyo uvuga kuyo twagutangarije muri nondwe turiko turasozera
ikirefone n'umugera isisingira niwe yabashije kubakura
niwe wayiturungikiye ubundi duhamagara amatelefone muba mwaturungikiye twatuje ku rubuga rwacu rwa Facebook ariko urumva ni muri isanga ku ijwi rya Amerika mudusangiza amakuru avugwa hiwanyu mukagira n'ico muvuze kuyo twabatangarije sinzi ko ari ayo dutangariza canke ico uvuga kuyo twagushikirije
oya kuje mwashire mino ngi ntacho yari twaye ego
urakoze ugira umunsi mwiza ariko tubonere hakaryo kukubwira wowe wese baturungikira ama numero kuri Facebook yacu baze baragezerageze baturungikire ama numero bazi ivyo turimo kugira ngo ducunguze umwanya ni na muto twaduse kandi ari benshi bashaka
kutubwira kuri iki kiganiro niyo mpamvu
ugira umunsi mwiza iyi numero wari wayidungitse turase ndikumana uratwumva
cyane mwiriwe ndakubwira Amerika
twaramutse turabona haracari igihe c'isaha zine ni minota 8
tweni wacu ni kumugoro yego cyane murakoze nka kuri America umunsi rero nituje kubaha mu nakela mutse ninga ndo mu cyane cyane ko ndi mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cha Tanzania mu yakoze cyane
ukadutangariza makuru nyabaka vuye ngaho Nyarugusu ga indi kumana
amakuru uyu munsi twari kubwira abashitsi bari baje kutugendera ngaha harimo urongoye igipolisi cyo cya Tanzania harimo urongoye impunzi harimo n'abandi bategetsi batandukanye bari mu gihugu cya Tanzania
hama bategetsi icabazindukanye n'igiki
icyo cyabazindukanye ku ruhande rw'impunzi habaye imiriza y'uko impunzi z'abarundi zo kuregeza zigatahuka ziragenda mu gihugu cyabo kuko hariyo hariyo n'abandi bageze ku 13 bavuye mu nkambi ya Nyarugusu bamaze kuja mu gihugu cy'Urundi mbere atanshoranze gusaba batarasabye n'imiduga hase baritwaye ati rero mwebwe nuko dushyira igihugu abana banyu muhagenda mu gihugu cyanyu mu kubaka igihugu indoto zanyu zikaba izo gukorera mu gihugu cyanyu cy'Urundi kuko ngaha iwacu muri Tanzania nta terambere muzokora kuko muri impunzi ni muri kuri kuri kugwa na kimwe byiza rero umugendo iwanyu ubwira ngo umugende mwubake igihugu cyanyu byavuzwe ibintu byabaye umukuru wa polisi nawe niwe yafashe ijambo ryawe umukuru wawe umutumire akaba yavuze yuko Tanzania sanzwe ahagarariye impunzi kandi akahagarariye umutekano agahagarariye umutekano wa kila muntu aseburane zirashariye impunzi zihagaze neza zifite umutekano ukwiye ati mugaragara babazwa cyane n'ingorane zamaze ko ziraterera dufata hafatwa impunzi z'abarundi mu bintu by'ubusuma ati mugaragara ibintu mukabihagarika mukaba mu mahoro
none ga Ndikumana na kama murekanya kwitaba uravye uko bimeze ngaho onye ndute
kambo biragoye bya ngo dutahe ahubwo nubwo twabashimira cyane ko bitubye yuko batuduhungura ku ngufu gusa ngo nyiriza ubishaka gutagata iyo twabashimiye cyane kuko turuko cyaba ingwe zimwe y'ugucurundi natwebwe haracarimo agahaze gutahuka biraba ngombwa ko dutaha
hanyuma hariho abavuga nko mu ndwiza badutangarije mu makambi atandukanye bavuga ati uko tubibona twebwe dusa nk'ababona nkaho umenga bahinduye umukinyuro ibyo kuvuga ko bari baravuze ko batazo dutana ku nguvu bariko basa nk'ababikora ko baratwatse na tumwe mu dupapuro turonkerezwa ku imfungurwa ibyo ngaho niko bimeze hari ubwo bubona mu bo mubana cyane
abantu rwo izo ngore zirabandanya umuntu uyu munsi abasanzwe bari mu nzu nyezina mugabo asubiye inyuma bakamutuma atagiye kuca kuri yiwe akayasanga yamaze kwamburwa uburenganzira bwo kuri impunzi ibyo birabandanya cyane ari mu rwanda rwa nyarugusu harimo abantu batari bake babashyize nko ku gihumbi bahuraga mu nzu ariko iyi saha baramaze kwamburwa
urakoze cyane Ndikumana ugira umunsi mwiza ngaho muri Tanzania Nduta mikambi ya Nduta ugira umunsi mwiza hagati aho tukiri kuri ivyo rero vyo amakuru avugwa mu makambi atandukanye muri Tanzania twabatangariza ko umukuru w'igihugu ca Tanzania yinginga impunzi z'abarundi gutahuka John Pombe Magufuli yemeza ko uturere baje bahunga ubu turiko turasubiramo umutekano hamenyesha ko abakozi b'amashirahamwe yitaho impunzi aribo babuza guhunguka bamwe muri izo mpunzi agasigura ko igihugu ciwe ata mpunzi zo kwirukanwa ariko ku ruhande rw'impunzi bo bavuga yuko amakenga ari menshi cyane bazohava batahukanwa ku nguvu trust niyo saba ikaze niyo saba uratwumva
ndabonga cyane cyane
uherereye
ariko ni Adela
ni Adela uherereye he Gadela
ndirewe mu gisagara cya Bujumbura
haravugwa maki mu gisagara kwa cya Bujumbura kumenga uvuga na umenga weekend ntiranatangura
weekend ni umwanya muto ariko akazi ni sawa ndetse neza hama mu gisagara cya Bujumbura hameze neza sembo n'umutekano ari wose kabisa ndetse no mu cyane kwa kundi hameze neza kugeza isaha atagihindutse sinzi ko ari kubera haba ari mu bisagara bifite ko umutekano burya mukubwira umuntu nyemero ariko muri rusange umuntu arabisize amaso wenda narehe cyane hameze neza
hanyuma n'amakuru wari utuzanye no munsi canke n'icyo uvuga ko twagutangarije
kuri mwantangarije no kuyagenda bakogwa ku binyamakuru bigiye bitandukanye nagomba kugira icyumvuzo ku gato nashatse kuvuga kuri aya makuru amategeko ari kuravugwa yo gutandukana impunzi byiza ngaha mu gihugu cya Tanzania byiza mu gihugu cy'u Burundi ni ukuvuga ingingo yafashwe n'abategetsi b'igihugu ni ingingo igiye kuraba ni byiza ko izo mpunzi zitahuka byonyine zabyo zibyumva ku mutima ko zikwiye gutaho hanyuma ntawo basabira kuguma mu buhungiro ni byiza ko nazo zokwiyumvamo gutaha muga mu gihe zumva umutima udutegeka gutahuka atari ku ngufu za bamwe n'abandi n'abafashe ingingo bumve ko bategereje kuvuga gusa ko impunzi zitahuka nta rimwe gufata ingingo ku ngufu kubera bamwe baba barahunze urangira baba bagisikoba ariko no gutera kamo impunzi zitazohunguka mu gihugu umuntu ariko reba bumenga bimeze neza cyane
urakoze Adela
ari kindi nasese kucambaza mudukereye ukuntu dushobora gukurikirana ibiganiro byanyu ku rubuga WhatsApp nimba ari kuko mwashobora kudushyiramwo nk'abanywanyi ba Church of America tugakurikirana neza amakuru atakigoranye haba mutuye n'ama adresi agiye atandukanye abantu bategereje kubakurikiranaho
ikintu cya WhatsApp mukomeje kugisaba muri benshi kandi turabijeje ko ataminsi myinshi isigaye kugira ngo dushobore gutorokanya nimero zitandukanye hama tubashe kuri urwo rubuga muze muraronka ayo makuru ariko mukurindira kuri Facebook twaratangiye kuza tubashirira ko amakuru atandukanye mukurindira muzoze murayakurikiranira
hama hari ikiganiro kivuga ku munsi wa gatandatu cyo gutasa kivuga mu munsi wa gatandatu mu gitondo
Susuruka. Nukurungi kama nimehodo telefone ya nyumuchi kui Facebook hama ukire mesha akaba hama gara. Na makuru tuzaniye canke ni intererano kuri twagiye turagutangariza.
Amajuna tanu.
Hama wewe ukabona yuko ayo kwira umurimyi ari nkanga.
Mumusanze ayo kwira umurimyi yorenga n'igihumbi kubera nawe uciye wiyumvira mu mwaka w'2010 bakigushyira mu minwe yabikoreshwa abo. Icyo gihe twangeze kuba twohemba amajana 120 cyangwa hafi amajana indwi. Tukabona rero kugera nk'uyu munsi tugeranije mu mafaranga y'Uburundi y'icyo gihe tugeranije no nk'uyu munsi yoba ari nk'igihumbi n'amajana umunani y'uyu munsi nibaza.
None ayo mahera yagiye gukoroka ava ku majana atandatu aja ku majana atanu bigenze gute?
Oya nta kintu ngo nta myaka ibiri y'itatu yahetse. Kandi rero naho tukajya tubona tukajya twumva mu bihugu duhana imbibe hoho igiciro kiri hejuru y'amarundi.
Muramaze kuyaga burya aho ikawa sinzi neza igisate bariza mu nkaho za Sojestal Kayanza. Muramaze gushikiriza ico kibazo mukumva ico bakigona ko izo mpinduka mwifuza ko zizoshikirwa nibamara gusubiza mu minwe ya leta.
Oya ibibazo cha amasaha bishikirije mu nama atandukanye mugabo mu byo nta kivamwo hago mbere na nina nifuje yuko mwo zo laba n'umuntu akora muri iki gisata mu nzego zo hejuru ngo mutumira no kuyaje nafe mukabikimenyesha tukagira ibibazo two mubaza ko dufite ibibazo byinshi mu bisanzwe kwega kikawa y'akamaro abo nyine bari mu nzego zo hejuru mugabo umunyagihugu nyesina ayirima akamaro gatumye kukiyeta.
Urakoze cyane rwose ya Oscar. Ubwire umunsi mwiza tuzogerageza dukore kuri ico kibazo tubari.
Ego gusa mbona nari cyo cyo kibazo akandi kabazo. Halo? Ari kibazo kibiri nari narabatije ikuntu. Bishobotse kandi nari mbaje abagenzi bawe ba ikisema na n'undi. Nari narabatije yuko. Bishobotse singa abio yangu ni amesajano ni abio saru usikali ni mungunda ni yendi kana dosho saba saini ba hasa angwe kwa kureo kundi kwa mwanamke alafu kwa mchezaji kwa kio kunda alondo kwa jamii la alafu kwa mle yangu kuna harmoni ili yekichiza ndi mukambire ba matendo na kila baadhi kama kamili ndi na ikiwa mani na ina uwezo ya bangwa tofika basi akalau kwenye wali mwanafasi kuzimwambia na wewe ukabona na kukuona adresi yuo ya lanzi milani mkuona vipi mwenye pengine mto chumba yuo tuo bona na changu tu kamilia na hicho bote ndi kama wapi pasha mo ujitega tatu la midi
uraza kuturungikira ubutumwa bwagutse ubicije kuri email yacu radio yacu @gmail.com canke kuri WhatsApp yacu utubwire uko ubona wowe byogenda ndeka turungira tuguhamagare turabika nimero yawe urakoze ugira umunsi mwiza twese kandi na Isabelle ikadze.
Please enter the telephone number.
Isabelle turumva tutariko turamuronka, twari tugize imana turaronka umufasoni cyangwa umwigeme. Ngira ngo turasubira ku murondera muhinga bw'ivyuma abafasoni n'abigeme muri komuna twumvise namwe bwe tubahimirize kuturungikira ama nimero doteri yanyu ya telefone ngira ngo dushobore kubahamagara via tahura twumva.
Umva.
Ni uherereye?
Nereye Kanombe Kigali mu Rwanda.
Kanombe haravugwa make.
Ikanombe turabona amahoro imvura iragwa. Uretse ko natwe dufite amakuru atari meza kuko ndi umutoza w'acrobat mfite timu bita Rwanda Rosique du Soleil ka mu kwa karindwi ariko ubu tugeze tuzajya gukina mu kwezi kwa cumi harabura ibyumweru bibiri ariko twageze muri Minisiteri y'umuco na siporo tugera muri Minisoke nukwabona n'isaha nta cyizere dufite cy'uko tuzagenda tukaba rero tubasaba ko mwadukorera nk'ubuvugizi kugira ngo abana twateguye bafite imyaka umunani bazajye kwerekana impano yabo muri Bene
hanyuma aho bipfira ni hehe ni ukuvuga aho byapfiriye kugira ngo ntimushobore kuba mushobora kumenya ko muzogenda cyangwa mutazogenda
kubera ibyo byiza dukora no kwamamara kw'abana ku mpano zabo twagerageje kubitangariza Minisiteri y'umuco na siporo itwohereza muri federasiyo batubwira ko ariyo bifite mu nshingano ngo idufashe dutegure urwo rugendo tugeze muri federasiyo baraduteragirana hanyuma biza kubaho ubwo bukererwe bwose tuza gusanga imikorere yabo natwe isa nk'idafututse ku buryo bagezeho banavuga ko batatuzi kandi baraduhuguye baraduhaye n'amaseritifika ariko kugeza ku isaha harabura ibyumweru bibiri ariko abana bariteguye bahagaze neza ariko ngiye nko mu rwego rw'ubahagarariye nta cyizere ndabona kigaragaza yuko naba nticaye kubisabira iryo huriro n'ayo mahugurwa nyafurika kugira ngo abana b'abanyarwanda babashe kugaragaza ishema ryabo muri iyo mikino ya jongleri bamenyereho nk'abana b'inzobere cyane natoje
hama muri rusange abana wateguye n'ivyo aramuka bikunze bazogenda bangana gute
ni abana 13 bose biga primeri harimo n'ababiri biga secondaire ariko uburyo bahagaze neza ko bamaranye imyaka myinshi cyane bategura ni timu yizwi kandi isanzwe ikora imbere mu gihugu mu Rwanda ku buryo aho tunyuze hose usanga impande y'igihugu abantu bose batangariye impano zirimo abana b'abanyarwanda
hari icizere apanaci wawe mbwa bakubwiye bati turashobora kubikemura nko mu minsi imbere y'uko mugenda hari inyishuraro
nta cyizere na kimwe ndaronka n'isaha ku buryo n'ubu ngubu nanjye hari mbaza umutima nkumva nta cyizere na kimwe turagira ko leta twarabitangaje cyane tubishyira ku turiyambaza abanyamakuru n'abandi ariko na n'isaha nta cyizere twe dufite gikite ngo tumenye ngo nitwe dushobora kugahina nk'uko twari twe twatumyuse
ubundi amahiganwa nk'ayo uretse ko ibihugu bitandukanye bishobora gufata mu mugongo abakinnyi baba barungitse hari n'igihe ababitunganije ku rwego novuga rusange nk'aho muri Bena iryo shami ryabitunganije usanga hari icyo bashobora gukora kugira ngo abakinnyi batandukanye bashobore kubyitabira byoroshe ntacyo bo bakora ntacyo babafashije
icyo bo badufashije nuko bavuze bati muri bashya reka tubabutumire badutumiye nk'abantu bashya kuko natwe ni ubwa mbere tuzaba dusohotse dusohokeye igihugu cyacu ni ukuvuga ngo icyo badufashije ni uku twembita bakadutumira kugira ngo natwe tuzabashe kugaragara ku ruhando mpuzamahanga tunahagarariye n'igihugu na n'ibyo bari badufashije by'ubutumire gusa kuri bo.
Reka twemere ko mu ndwiza natwe tuzogerageza ku ruhande rwacu kubaza ababijeje aho bigeze tugatanga umuco, bibaye ngombwa nawe twongere tuguhamagare utubwire aho bizaba bigeze.
Murakoze cyane.
Ugira umunsi mwiza ngaho Kanombe.
Murakoze cyane.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga. Emmanuel Kaze nawe.
Ndi Nyagatare nanjye mu Rwanda.
Havugwa Makinyagatare.
Nyagatare rwose amakuru gahari ni yose, dore ko twatuma gutaka imvura. Kwa habuze ibyatsi by'amatungo, none dore imvura yaraguye, ibyatsi dusigaye tuyibura tukayira. Nta kibazo. Dore ko none muri mu minsi iri inyuma bari bavuye twa twuma dukongesha amata twaba abana babandi bari badafite igikuriro, ubu nabo batangiye gukura kubera babonye ako twuma gakongesha amata, ubu nabo basigaye bayanywa nta kibazo rwose. Ubu ngubu twabyishimye kandi ubu ngubu tumeze neza nta kibazo. Avura karapfuye, imyaka iri kuzamuka imeze neza, birashishe.
Nuko reka twibaze yuko n'ivyimburwa n'ivyo kwimbura bizogenda neza. Twibaze yuko muzoshobora no kuronka utwo mwimbura ibiterwa bizokwimbuka neza.
Ibyo ngibyo ibyo ngibyo ni ukubifata nk'ibisanzwe.
Nuko rero ubwira umunsi mwiza Emmanuel ngaho Nyagatare.
Turabakurikiye Nyagatare yose abakunda.
Urakoze cyane kandi ntimukure ku murongo, mubandanye mutwumviriza.
Nuko twabuze radiyo yanyu ivugira inaha mu Rwanda.
Ariko ubu uri kuravuga, twari twagize ikibazo cya FM gato, ubu twaragarutse kuri FM 104.3, turumvikana 5/5.
Turareba n'ubu turabakurikiye no ku mbuga zose, no ku mbuga nkoranyambaga zose.
Urakoze cyane rwose.
Namwe murakoze.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga kuwa gatandatu, urubuga ni rwanyu. Amakuru avugwa iwanyu mu bisata bitandukanye, hanyuma hambavuye amakuru mudusangiza natwe, ubwe turabareka mukavuga icyo twabashikirije, icyo mugona ku makuru atandukanye twabashikirije. Hariho nk'amakuru ya Siriya na Turukiya aho ibitero bikomeje, hari amakuru atandukanye ngaho muri Leta Zunze za Amerika, hari amakuru y'igihembo cha Nobel cyitiriwe amahoro catahukanye umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed. Ibyo byose tuba tubareka kugira ngo mugire icyo muyavugako. Tumira amate gato hama tugaruke.
You don't care when I don't define you. My baby, tell me where you stay. You don't care when I don't demand ya. Oh. I just wanna hold you tight. Now your body where they cross my brain. Prove your wow, my baby, maybe me. My baby, no, they too para. My baby, no, they boya boya. Taking a full level, na cookie for labo. Upstairs, you the beauty tornado. My baby know the poor para. My baby know the fire fire. Taking a full level, na cookie for labo. Upstairs, you the beauty tornado. If I got you, I go chop you like carrot. If I got you, I go chop you like banana. I go walk you. I go walk you like Rihanna. And if I got you, you go feel in my paradise. She go smash me, baby. You know go call a woman, oh. Smash me, baby. You know go call a woman, oh. I just wanna hold you tight. Now your
your body where they cross my brain. Sherry Coco, my baby, Chibemia. My baby, no, they poor para. My baby, no, they boya boya. Taking a full up on a cookie collabo. Upstay, you the do the tornado. My baby, no, they poor para. My baby, no, they boya boya. Taking a full up on a cookie collabo. If I got you, I go chop you like carrot. If I got you, I go chop you like banana. I go walk you like Rihanna. And if I got you, you go feel in my paraga.
Ejo ge America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twabwiye ko ari muri weekend kwa gatandatu turashamo uturirimbo kugira ngo tubafashe kumererwa neza mu byo muba muri mu bitandukanye. Isabel ari ku murongo wa telefone. Isabel ikanze
makoze cyane.
Turishimye cyane kwakira umukobwa ni gake turonka sinzi kuri umukobwa cyangwa umupfasoni ndakwite gute
umukobwa
umukobwa ni gake cyane turonka abakobwa n'abapfasoni kandi tuba twakeneye mu biganiro byacu bitandukanye. Uherega Isabel.
Yarere Kigali.
I Kigali haravugwa makinga hi Kigali mu Rwanda. Isabel.
You have 86.
Isabel aga telefone kiwe turumva kadashoboye kumugumana ariko aho muri ko muratwumviza muri abafasi n'abakobwa. Turakeneye cyane amajwi yanyu biganiro byacu bitandukanye. Kugira ngo namwe twumve ico umugona. Turafise Ezekiel Card.
Ndabonye.
Uherereye.
Ibwambarango.
Ibwambarango ni mu ntara ya Ruyigi.
Ya
Kirundo. Aravuga amakinga ho mu Kirundo.
Je nashaka kubaza. Akabaza mbaza nuko u Rwanda n'u Burundi. Kuba baratandukanyije imibano bakaba barafunze twitwanyeje kubera tumereye nabi. Je nashaka yuko bokumvikana bakagugura kugira ngo tube twatemberanira.
None ga Ezekiel hari ubukuza kuja mu Rwanda canke ubu munyarwanda uza kuja mu Burundi?
None ko n'igihe bisaba yuko batembera kugira ngo mu isoko. Ni sawa kwenda guca kuri duane kugira ngo kurondera passport.
Kera byari bimeze gute kuko ubundi urinda kwerekana icangombwa cawe n'atari passport hariho za laissez passer hariho za CPGL izo zose uko biri kose uri umurundi winjiye mu Rwanda wategereza kuvyerekana mbere.
Ariko biragoye cyo kimwe bwa mbere. Uganda washobora no guca ku ruhande ukagenda mu gihugu ntibuca n'ibyo ukunda.
Hanyuma iyo ntara ya Kirundo bwambarangwe yo ifitanye imigenderanire idasanzwe n'u Rwanda kuko si kure na kure. Hari icahindutse cyane kuko nka kera hariho abavuga ko banagenda gusumirayo ugasanga bitereye mu Rwanda barasumye baratashe mu Burundi abarundi gutyo na gutyo ivyo byose ntibigishoboka.
Ukanarengana ukavuga ngo uragarutse. Ushikira ku nkoni.
Zanje.
Ushikira ku nkoni kabisa.
Industry kagukubita.
Ndakumva. Ababijejwe bashaka gukubita nyine.
Abajejwe?
Ababijejwe imbonera kure.
Imbonera kure nizo zijeje kubakubita? Wabusanga uri kuremeza ibintu tutashobora guhagarara ko badashobora kwisigura. Woduha karorero kajya ari byabaye
ejo bundi iyo misi heze. Niba ku munsi ariko hari uwavuyeyo baramukubise
bakamukubita bamuziza ko yagiye mu Rwanda.
Ngo agiye kuvugana nabo kugira ngo apange uko bagatera Burundi.
hanyuma iyo ibintu nk'ivyo bishitse kuko izombonera kure nk'abatazi mbonera kure bariko ratwibutse yuko ari urwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD abo bantu yo muramutse bibaye hariho inzego zitandukanye zireje gutunganiriza abanyagihugu baba inzego z'ibanze baba police muri tura ico gipolisi mukavuga ati kanaka yandenge ya karimbi byagenze gutyo
tereka noneho ni kuvuga ngo iyo gipolisi nacyo nyene igiye kureba usanga habagure nk'abasindidefudod
ni kuvuga ko witu yatacho biheza bigahindura
ntacyitsamwe
hamugasaba iki impande zose gazeki
kisho na saba ya saa kumu kumbika na hani majeweza mahani vyo kukwa mabagari wa nana hizi katsamu waka huu hani mafantere huka ambele na ambele mbele hosu
urakoze cyane ngaho bwambarangwe mu ntara ya Kirundo ugira umunsi mwiza yego turase kandi muvunyi ku ndi murongo wa telefone muvunyi uherereye nawe
Jani Kigali Remera.
Kigali Remera haravugwa make.
Na amahoro baturage bameze neza baratekanye kabisa.
Na makuru tuzaniye canke nico uvuga kuyo twagutangarije muri nondwe turiko turasozera.
Urevye na makuru nyine yarabereye hano ku gace ka Gasabo nyine k'umuturage we yahuye nyine bakoraga akazi ko mu rugo. Kandi ubusanzwe mu karere ka Gasabo ntabwo ibyo bintu byari bisanzwe bihazwiho ko abaturage baba biremera n'abaturage baba smart mu bitekerezo no mu myitwarire
uyo yahuye yari mu rugero rwa rungana gute imyaka n'umwigeme n'umuhungu cyane
urebye ntabwo amakuru aramenyekana neza ariko ku mbuga nkoranyambaga kugenda asakara ntiturabasha kumenya niba ari umugabo ariko bari kuvuga ko yakoraga akazi ko mu rugo ashobora kuba ari umugabo
mu bikekwa hari ibyo bavuga bikekwa ko byaratumye ko kwiyahura hari ico bakeka
amakuru menshi amakuru bashinzwe umutekano ntabwo barayatangaza ariko kigaragara cyo hano mu mujyi wa Kigali abantu bari gukomeza kwiyahura cyane sinzi ikibitera
reka tuzogerageze dutunganye ikiganiro kuko kuri ibyo
gusa ku makuru mutugezaho nta kindi kintu umuntu yakongeraho usibye kubashimira ndetse tujya dukunda kubakurikirana haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri radiyo usanzwe igitekerezo nagira ngo bagezeho kwari kugira ngo nyine mujye murushaho gufungura imirongo ntabwo tubasha kubumva neza
ugufungura imirongo hariho FM yari imaze
hari ukuntu tujya tubasha gushyira kuri wa murongo wanyu tukumva gusamira ukuntu tubashe kubumva neza
ivyo biracameze gutyo turazi ko hari ikibazo twari tumaze iminsi dufise ariko cakemuwe ubu ngira ngo kwijana kane n'ibice bitatu muri ko muratwumva tankomanze
ubundi ngubu turi kubumva neza kabisa aya nyuma kindi nacyo kwari gushimira nyine perezida wa repubulika nyine ku buryo babasha guha umwanya urubyiruko ndetse no kubaha umwanya bakisanzura kabereka ko igihugu ari icyabo aribo bagomba kugiteza imbere haba kukiba hafi no kukirinda kuri iyo mpamvu rero numva namushimira cyane ndetse nanashimira n'ubuyobozi bumufasha kuyobora iki gihugu nanasaba abaturage kuba maso bakagerageza kwicungira umutekano kuko muri kino gihugu abantu baba bashaka kwinjirira u Rwanda bari benshi cyane nanabasaba rero ko uyu muturage yarushaho kuba maso akabasha kwirindira umutekano igihugu n'icyabo
urakoze muvunyi ngaho iremerera mu Rwanda ugira umunsi mwiza
sawa sawa na mukomeza mu bugenewe
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kwa gatandatu urubuga barirwanya makuru avugwaho muri hari umenshi twabatangayije nayo mufise ico mu yavuga ko ikaze abarirwanya ntagezeho ngaha muri leta zumwe za Amerika nuko abantu bane bakomerekeje mu gitondo n'amasasu atawuramenya uwayateye muri New York muri leta ya New York batanu bakomerekeye muri ayo masasu polisi y'igisagara ca New York vyabiremo ivuga yuko atavyinshi irashobora kumenya kuri ayo masasu n'inkuru tuza kugaruka ku makuru yacu yo hanyuma twese kandi Wilson ku yindi murongo wa telefone Wilson ikaze
ego murakoze cyane
uherereye
di mugihugu cy'Ubuhinde
haravugwa make mu Buhinde ga Wilson
mu Buhinde haravugwa amahoro haravugwa urugendo rwa perezida w'Ubushinwa ariko agira mu gihugu cy'Ubuhinde aho yabonanye na mugenzi wiwe premier minisitiri w'Ubuhinde
nuko hambavu yavugwa mu Buhinde rero ayo icuvuga kuri twa gutangaje
ego nashaka kugira ico nshikirije ku makuru yerekeranye cyane cyane na n'itahuka ry'abatavuga rumwe na leta mu Burundi aho icyo nashaka kugira mvuze nuko ni byiza cyane ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi butaha mu gihugu kugira bategure amatora aba amatora nk'umurya bose amatora ashobora gutuma impunzi zatashe zitaha na cyane cyane ko hakiri benshi bakiri inyuma y'igihugu ariko mvunira kagohe leta yuko itogerageza gutahukana bibona bo yorohereza mu kuvugana nayo canke mu kuganira nayo ahubwo nabari abandi basigaye kuko hari abanyepolitike benshi bahunze igihugu bari hanze yacu leta yagerageza uko ishoboye kose nabo nyine bakiyumvamwo yuko umutekano wabo kubahirizwa mu gihe yotaha kugira ngo amatora aba amatora ateguriwe hamwe na bose nasubiye kuvamwo indyane nasubiye kuvamwo ibibazo bituma hari abandi barundi bashobora guhunga bakaca inyuma y'igihugu
abo wavuga bahungutse tuributsa ko ari Anise niyo nkuru aheruka gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ngane wari kuravuga
ego niwe nariko ndavuga
hanyuma ariko kuri ico hari amakenga akomeje kuva makambi atandukanye impunzi z'abarundi ziri na cane cane mu gihugu ca Tanzania hatavuga ndutatu bavuga za Nyarugusu n'ahandi bavuga bati basa nkaho bari ko badutegeka gutaha basa nkaho bazohava batutahisha ku nguvu ivyo vyovyo ubivuga kwiki
kuri byo nyico no bivuga ko buriya iyo umuntu yarinze afata ingingo yo guhunga akava mu gihugu turibuka neza yuko tubanze turabe neza iyo byavuye kugira ngo abantu barinde bavuga bati turahunze turavuye mu gihugu byavuye muri 2015 aho habaye injyane zerekeranye no kuvuga yuko bamwe bavuga yuko perezida hari ashaka kwitoreza manda ya gatatu abandi bakavuga ati ya kabiri rero bitera ubwoba mu banyagihugu hari abahunze kubera ko bagize ubwoba hari n'abahunze kubera ko by'ukuri bahohotewe n'abatavuga na leta novuga cyane cyane nk'imigwi ishingiye ku mugambwe uri ku butegetsi nk'imbonera kuri canke abapolisi rero hari abahunze nibaza ariko iyo umuntu arinze afata ingingo akava mu gihugu si ibintu aba agiyeyo kubera ko yishimiye kubera ko aryoshe ko aryohewe murambabarira ni kubera ko aba yumva ko mu mutima wiwe adatekaniwe atamahoro afise rero iyo arinze afata iyo ngingo agahunga no guhunguka ni ibintu ubwa mbere na mbere bigomba kuva mu mutima we bapana yuko bamubwiye ngo hari amahoro ashobora kuba ayo mahoro abandi babona watayabona tekete bivanye n'icyatumye ahunga kuko mubanze mwibuke neza hari abahunze ibi bivanye n'ibintu bitandukanye hari uwahunze kubera ko yabonye ababanyi we bishwe hari uwahunze kubera ko yabonye ko hari umutekano muke hari uwahunze kubera ko yumvise ko bishobora kumera nabi rero no gutahukanaho nyine barakwiye kuraba buri muntu wese agataha kubera ko yumva bishake atari kubera ko bariko baramubwira ngo taha amahoro yaraje rero birababaje cyane kubona leta zibiri andiko ndavuga leta y'u Burundi na leta ya Tanzania bashaka kwerekana yuko hari amahoro mu gihugu bagashaka gutahukana abantu ku nguvu hama bakavuga ngo bamwe bariko batakwera babishaka kandi by'ukuri urabyo bagije n'impunzi hari impunzi ziriko zirataha ku nguvu kuko bamwe hari bavuga ko impapuro zabo z'ubuhunzi babasabye ngo bariko bagira rusansumo bakazibima apre donc urumva bashaba baobije gutaha ku nguvu
abo imbere kusigira icyo saba gusa twibutse yuko izo mpapuro kuravuga ari impapuro basanze bita stam ngaho mu makamba atandukanye yo muri Tanzania nubwo yuko ngo hariho abo batazisubije kandi bugingo batazirasubije nta n'uruhusha babagifise bwo kuronka imfungurwa gutyo bakabona yuko ari kubirukana burundu
ego urumva kubirukana nabo batabishatse rero ni badakuguhunguka ni kubushake bw'umuntu
urakoze cyane
uri wese niwe yumva yuko mu mutima we asa amahoro yo guhunguka canke kuguma mu buhungiro kuko nibaza yuko ata muntu n'umwe ashimishwa no kuguma hanze y'igihugu narijya nk'aba turiko turavuga ari abantu bari mu makambi y'impunzi turazi nyine babayeho mu buryo butari bwiza nibaza yuko nta n'umwe yakwishimira kuguma
ubwo buzima urakoze cyane Wilson ku byumviro byawe ngaho mu Buhinde ariko n'ubu nk'uko nabivuze mu biganiro bindi bitandukanye twagiye tuyagamo tugutume ku Barundi n'Abanyarwanda bari ngaho mu Buhinde turabakeneye ibyumviro byanyu turakeneye kuzatumva icyo mugona ngaho turazi ko ari urwaruka rwinshi rwaba ariko bariga canke ariko bakora ibindi bitandukanye muzoze muraterera ibyumviro mu biganiro byacu bitandukanye
ego cyane ubutumwa ndagushikana
urakoze ugira umunsi mwiza
murakoze namwe
twese kandi na Jackson ku yindi murongo wa telefone Jackson
sa
uherereye
nahereye Kigali Nyamirambo
Nyamirambo haravugwa make
Nyamirambo na makuru yandi adasanzwe tumeze neza umutekano ni wose imvura yaguye
Nyama nayo wari utuzanye canke hari ivyumvira ufise ku yo twagutangarije
Ye nagira mbashimire ku makuru mutugezaho ariko ikibazo numva abantu b'Ikigali bavuga ko bakurikirana ku mukarere ka Rusizi kubakurikirana ntabwo byoroshye
nubwo ko FM itumvikana yo
ntabwo yumvikana yo neza bivuga bisamira umuntu abe ntacyo kuba yatora ibyo bari muri ko muravuga
iki kibazo turagishikiriza abo vyega barabi kuko hariho n'abandi batubwiye ko batekora twumva neza
mwaramukoze
ariko mu kurindira ko bikemuka nimwibagire ko mushaka kumva ijwi rya Amerika muciye kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com
yego
urakoze ugira umunsi mwiza Nyamirambo
namwe
Bertrand nawe turi kumwe ku murongo wa telefone ikaze ku ijwi rya Amerika
urakoze cyane
uherereye
neza ndi Nyanzarake mu ntara ya Makamba
Nyanzarake haravugwa Makimakamba
yewe icyo mbona makano kaba no munsi aho umuntu yagenda ku ipikipiki yari mu makosa yafashwe n'umupolisi hazi umuntu ugira mu mbonera kure mbona afashe nabi uwo mupolisi amwigizayo ukamenga asunze ububasha mupolisi icyo navuga rero ni uko ubu nari mu mugambi uriya cyangwa n'uriya yereka kwinjira mu kazi k'abajeje umutekano kuko navyo bice bituma habamo ibintu by'imishamirano yego
ngira ngo bibwirwa benshi bikumva bene byo
yego
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho Nyanza Lake
murakoze namwe
tose Samuel ku yindi murongo wa telefone Samuel Kadzi
ego murakoze cyane
uherereye
bagenzi mu ntara y'Ubuyinga Burundi
mu ntara y'Ubuyinga haravugwa make
no turi mu bacu mu ntara y'Ubuyinga ni ku mupaka wa Tanzania n'amahoro kiretse uturabo tumwe tumwe twibonekeje
utwihanganire cyane rwose Samuel telefone yawe ikirumvikana nabi katubabaza no mu matwi n'abandi ngira ngo ni ukubica bigendere kabarongera gusura guhamagara muhinga bw'ibyuma hanyuma utubwire ayavugwa ngaho muri Ruyigi. Turanabasabikaniza natwe bwa makuru aba agezwe. Ishami rya ONU gitaye ibiribwa PAM litangaza yuko abagera ku bihumbi ijana gushika ino saha ari bamaze guta bakomoka muri Siriya kwera imigwano ikomeje hagati ingabo z'aba Kurde hamwe nabo muri Turukiya. Navyo nyene turaza kubigaruka ku makuru yacu yo hanyuma. Ejo gya muri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri Isanga.
There goes my baby, my baby. There's no other like my baby. So let me talk to you before bedtime. Yeah. Let me whisper something sweet, sweet, baby. I'm better, better, better when I'm close to you. I'm better. It's better, yeah. Just when you judge, when you smile, everything you do stays in my mind. You're too fine, you're too fine, you're too hot, you're too hot. Nothing, oh, oh, oh. You make me lose control. On your side, oh how I like. I don't wanna turn around on you, cause I'm another cat, my baby. When it is there, when it is on my mind, there's a love who keep on my mind.
Akaririmbo ni Lose Control ka Medi na The Ben. Medi na The Ben ni abaririmbyi bo mu gihugu cy'u Rwanda. Turafite ni mubona ku yindi murongo wa telefone, ni mubona ikaze.
Yego murakoze.
Guhererekanye mubona.
Cyende Bujumbura mu Burundi.
Muyahe quartier neza na neza.
Ah ku Mutanga Sud.
Mutanga Sud. Amagana ku isengero ryo kwa ntabona.
kumugoro kanye najya kwa nawe nanye ni mande ya.
Haravugwa makinga huwe Mutanga Sud muri rusange n'u Bujumbura.
Ah ni Bujumbura kabisa umutekano ni sawa na meza kweli.
Nuko rero duga ku ijambo.
Sa?
Ni duga ku ijambo ryari rya kuzindukanye.
Je na nabonye ene kwa na simbe ku Facebook gatoya nyene. Chamba na yuko na mwusu ya reki chigani ya njene niwa kusanyi na siki ni mero njene kugira mzigo shura kujama higo kuyagana.
Nduga kujambu tuwa kumbu
ego na ima nisa kabisa chienda wani nisa.
Ubundi kwa gata andatu sivye kwa mutugira makura wagezweho ahiwanyu turabaha na kanya kukugira icho muvuga kuyo tukwa batangarije atandu kanya hawa mugisata cha politiki, hawa mugisata cha mibano, hawa mugisata bitandu kanya tugaruka ku hariho uburezi, hariho ubworozi, tugaruka kuri vyinshi kw'ijuri Amerika. Ukanya ni gwawe ni mbufise rero uvuga kuvyo tukwa gutangarije.
Isi ya Amerika kweli na laziko itashia gusa tukulikira na kuri Facebook. Nene zizanyene kuguma nyene mutu gira nyene vigezwe honyene inatwe nyene tulawa kulikira na goz.
Urakotu giru mwuse mwizu?
Yes, wano mwurakotu.
Ndui mana kuyundi mwungu wa telefone na wewe tuguhi kaze kujugi Amerika uisangi mwuri mwuri isanga.
Pekunda mwungu kwa chale.
Uwelele.
Ego ndiga Bujumbura mukanyesha ni kisikala cha Bujumbura.
Nduga kujamba.
Ego metuashie ma mbingu wa wanyo politiki yuko waliko wa tahu kani mamurundi kurawa indele yumeti kutili mwukeka na nga angele. Kani kutili kutili chikulila amatora umuwa ukoza wa dene ni kwenti. Kujeni mbingu jabi shimi shije yuko na lazika inyuma kubo ito yuko kutikuri ya maturamu kwete ama kukua kwa iti chua chua mwe mu matora ntibazagure ngo bararenganije abandi bintu bararenganije tuyateguriye hamwe turi kumwe ama tukaba tudashe hari ingingo mu makuru yafashe yuko yo gutabukana ingenzi ku wubu ibijyanye n'itwayakiriye neza byiza bari kuvuga yuko agaca ubushake yatashatse akaba aratenye
ariko yaraye yabihakanye yavuze ko atamurundi ariko aratahukana ku nguvu gusa yababwiye ati nimutahe kuko amahoro arahari mugabo ngo nta n'umwe tuzotahukana ku nguvu
ku gihe se babatakira ku nguvu wewe wagiye no gusuma ugasiga umwanya wawe wasanga bapakiye ku nguvu umva ibyo birababaje kwere wasanga n'ibintu byose babitwaye babapakira ku nguvu mugabo ikishusho ntiwabona yuko boreka umuntu wese agacaha ugomba kwere mu gihugu cyiwe cy'amavuko ruhama natwe tukabakira neza hanyuma abakira neza
urakoze ku byumviro byawe Nduwimana ngaho mu Kanyosha
yego namwe murakoze kuduhamagara kujugira Amerika kandi twaba mutwimbira ku minsi yose murakoze
ugira umunsi mwiza turase na niyo ngabo y'ikaze
ikome murakoze
uherereye
jewe ndi mu Kanyosha
nduga ku ijambo nawe
yego ni kuvuga mwari
ni muri rusange turiko tuvuga ku makuru atandukanye avugwa ijya nino gusa sivyitahukana ry'impunzi gusa
yego yego nka twebwe nk'ubuye aho mperereye mu gace gatoyi ka Kanyosha turaze isonto cyifa cyifashe nanjye ndaherereye ahantu byari ha iminsi iheze harabereye intuze baraza ni kuvuga nk'abanywanyi b'imigambwe bakagomba gushamirana twe turabona neza yuko amahoro araboneka nta mpamvu yotuma n'abahunze bahungurwa ku ngufu kuko turabona no mu minsi ntazobura abandi bahunga kubera ubwo buzima butera buba nabi cyane i Burundi ibiciro biduga ku munsi ibiciro by'ibiribwa ibiciro bitandukanye aha ni hatari
hama ugasaba iki abo vyegaga niyonga
jewe nico nosaba abo vyega nuko ababijejwe ababishoboye boraba ukuntu boja hamwe bakicarana bakavugana bakaraba ikintu cotuma abarundi tuba mu ituze n'umwumvikano
urakoze cyane ugira umunsi mwiza
aba murakoze namwe
yego akabe no kuri niyo ngabo duce dusozerera ikiganiro muri sanga cuno munsi inshuti bakunze imwe mwatwakuye muherereye ijya n'ino turashimire bivuye ku mutima reka nshimire Fatuma Rimasi Kalala yegeranije amajwi hamwe na engineer Justin bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazo nari ndemesheje muri sanga mushobora gusura kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com ndabikebanure ndabifuriza kugira weekend nziza turaza gusubira igihe cy'isaha 12 ku makuru ngiye kubatororokaniriza azoba agezweho mu kurindira mandanye kuryoherwa na programu zitandukanye z'ijwi rya Amerika tubasigiye kano karirimbo kora na karirimbo ka Amlison Vestine n'umurundikazi abarizwa mu gihugu cy'Ubushinwa.